Turashimire ko mubandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Rwanda muri ko mutwumva kuri FM 104 n'ibice bitatu, kuba ari Kigali na FM 93 n'ibice bitatu ikarongi. Mu Burundi turi ku mirongo migufi ya metero 25, 31 na 41. Hakujya muri Uganda ni kuri Voice of Muhabura kuri FM 88 n'ibice 9 ikisoro. Ikaze makuru kuri no mugoroba mbwiye gushikirizwa na Diane Nininahazwe. Mu Burundi amashirahamwe atandatu yigenga yitwariye Rwanda muri sentare y'ibihugu vya Afrika ya y'ubuseruko Imvonia.
Amatozo atari make bakoze nyuma y'ubwo bwicanyi turabona uruhara rw'u Rwanda. Sentare tafite bitwayisabye na cane cane gucamande u Rwanda no kugwihaniza.
Ni ku birego Uburundi buvuga yuko u Rwanda goba gwaragize mu bitero byabereye mu Gatumba mwaka heze turabigaruka ko wo mwumvise ari Gerard Hakizimana arongoye ishamwe Folicon F rimwe muri ayo mashirahamwe yitwaye. Uruhande rw'u Rwanda rubivuga kwiki
ko dufite inyandiko Perezida wa Repubulika y'u Burundi na Chef d'Etat Major bashyizeho umukono imbere y'abandi bakuru b'ibihugu bo mu karere bemeza ko Red Tabara iba muri Congo.
Alamu kurarinda ni cegera cyo muvugizi wa leta y'u Rwanda. President w'Urusiya Vladimir Putin yarahiye manda yiwe ya gatanu. Inteko za Israel zigaruriye igice cyo kwinjiramwo mu karere ka Rafa mu ntara ya Gaza. Ukraine yataye muri yompi abategetsi ba gisirikare babiri bagiriza uruhara mu mugambi w'Uburusiya guhakwa kugandagura president wa Ukraine Volodymyr Zelensky. Idoni doyano makuru yose ngiye gushikiriza ndi muri studio ya gatanu ni mukanya musangwe ikaze kandi namwiriwe. Reka makuru yacu tuyahere ku mugabane wa Afrika. President wa Togo Forog Nagsibe yateye igikumu ku ibwirizwa nshingiro rishasha ritavugwa ko rumwe zimwe mu mpinduka ziri muri iryo tegeko zongereza ikiringo ciwe ku butegetsi. Ibindi kuri no nkuru na mugenzi wacu Fidel Niyongabo.
Hisunzwe ibwirizwa nshingiro rishasha inama nshingamateka niyo izobifise ububasha bwo guhitamwo umukuru w'igihugu. Urwego rw'igihugu rujejwe gutunganya amatora ku munsi wa gatandatu w'indwi irangiye rwatangaje ko umugambwe wa President Faure Nyasimbe watsindiye ibibanza byinshi cyane mu nama nshingamateka mu matora y'abashingamateka aheruka kuba ku itariki 29 y'ukwezi kwa kane. Ibiharuro vya mbere vy'ivyavuye mu matora vyerekanye ko umugambwe uri ku butegetsi Union pour la République watsindiye ibibanza 108 ku bibanza 113 byo mu nama nshingamateka n'ibibanza 137 ku bibanza 179 mu nama nkenguzamateka. Imbere yayo matora harabaye ikandamizwa ku bwigenge bw'itangazamakuru n'uburenganzira bw'amashirahamwe haranira inyungu z'abanyagihugu. Leta yaziririje imyiyerekano yo kuyamiriza ibwirizwa shingiro rishasha ryari ryashikirijwe yongera irahagarika abayoboye batavuga rumwe na leta. Ibwirizwa shingiro rishasha rirongereza kandi ibiringo by'umukuru w'igihugu mu kuva ku myaka 5 bikaja kuri 6. Abanyapolitike batavuga rumwe na leta n'abayoboye amadini n'amashirahamwe haranira inyungu z'abanyagihugu batangaje ko ibwirizwa shingiro rishasha rizorekurira President Faure Nyasimbe kuguma ku butegetsi igihe ikiringo ciwe kizorangira mu mwaka w'2025.
Fidel, tukivuga ku vy'amatora n'ibiringo, President w'Uburusiya Vladimir Putin nawe yarahiye mabanga yo kurongora igihugu mu kiringo kigira gatanu hari mu birori bikomeye vyabereye ku murwa mukuru Moscow. Ni mu gihe igisirikare ciwe kiriko gitera gifata ibindi bice mu buseruko bwa Ukraine.
Igihe President Vladimir Putin yarahira yemeye ko azokorera inyungu z'abanyagihugu, Putin yatangaje ko Barusiya bafatanye mu nda kandi bari hamwe bazorengera inzitizi zose mu gihe bazoba bariko bashika ku migambi yabo yose bihaye. Yavuze ko atankeka bakoreye hamwe ko bazotahira insinzi. President Vladimir Putin afise imyaka 71 yongereje ikiringo ciwe ku butegetsi mu matora tawe bahiganywe yabaye mu kwezi kwa gatatu hari nyuma yuko akandamije abanyapolitike batavuga rumwe nawe. Televiziyo ya leta y'Uburusiya yerekanye birori by'ukurahira kwa President Putin vyamaze isaha. Ivyo birori vyitabwe n'abatumira amajana n'amajana barimwo abashikiranganje ba leta, abashingamateka, abantu bakirangiranwa barimwo umukinyi wa mereresi w'umunyamerika Steven Seagal yashigikiye President Putin mu kiringo c'imyaka itari mike. Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibindi bihugu byo mu burengero bw'isi byihojeje ibirori byo kurahira kwa President Putin. Ibyo birori byabaye umunsi umwe inyuma y'uko agabishije gukoresha ibigwanisho ruhonyanganda hamwe umutekano w'igihugu ciwe wogeramigwa. Yamara yatangaje ko Uburusiya bwiteguriye kugirana ibiganiro n'amareta y'ibihugu byo mu burengero bw'isi mu gihe ayo mareta yohindura inyifato yayo kubijanye n'igihugu ciwe.
Ejo gi America Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda Ukraine yataye muri yo mpabategetsi babiri bajeje umutekano bagirizwa kubagiza uruhara mu mugambi w'u Rusiya wo guhakwa kugandagura president wa Ukraine Volodymyr Zelensky. Ibiro bijeje umutekano w'igihugu muri Ukraine SBU byatangaje ko vyatejeje uwo mugambi. Fidel Niyongabo turacari kumwe.
Abasirikare babiri b'ipete rya colonel bari mu nteko zijeje gukingira leta ya Ukraine bagirijwe ko bakoze ibikorwa byo guhungabanya umutekano w'igihugu inyuma y'uko bahawe amafaranga n'umwansi w'ico gihugu. Ibiro vy'umushikiriza amanza mukuru w'igihugu cya Ukraine nivyo vyatangaje iyo nkuru. Abo bakolonel babiri bagirijwe icaha co guhemuka. Umwe muri bo yagirijwe kandi gutegura igitero c'iterabwoba. Ibiro vy'umushikiriza amanza mukuru w'igihugu cya Ukraine vyatangaje ko ibiro vy'Uburusiya bijeje umutekano FSB vyahaye umwe mu bikekwa ivyo vyaha drone zibiri n'isoro. Vyari bitegekanijwe ko abihereza uwundi bari kubategurira hamwe umugambi wo kugandagura President Zelensky kugira awushire mu ngiro. Ibiro bijeje umutekano w'igihugu ca Ukraine SBU vyatangaje ko vyatesheje umugambi wo kugandagura Zelensky n'abandi bategetsi bakomeye ba Ukraine mu gihe wari kurategurwa. Mu bandi bari ku rutonde rw'abagandagurwa harimwo n'umukuru w'ibiro SBU Vasil Mariuk hamwe n'umukuru w'iperereza ry'igisirikare cya Ukraine Kirilo Budanov. Harabayigeragezwa inshuro zitari nke ryo kugandagura perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky kuva Uburusiya butanguye ibitero muri Ukraine mu kwezi kwa kabiri mu mwaka w'2022.
Inkuru yindi imwe yo mu makungu imbere y'uko duca tuja mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika. Inteko za Israel zigaruriye igice co kwinjiramwo mu karere ka Rafa kari mu ntara ya Gaza. Fidel Niyongabo.
Ibimodoka vy'ingwano vya Burende vya Israel nivyo vyagenzura kuri uyu wa kabiri gice co kwinjiriramwo mu karere ka Rafa kiri ku rubibe na Israel. Ako karere gafise akamaro gakomeye cyane kandi karakoreshwa mu kwinjiza imfashanyo abanyagihugu bakeneye mu ntara ya Gaza. Ishirahamwe mpuzamakungu ONU ryaragabishije ko imfashanyo zigenewe abanyapalestina zishobora guhagarara bivuye ku iyugagwa ry'igice cya Rafa kiri ku rubibe na Israel. Ni mu gihe abategetsi bo mu ntara ya Gaza bavuze ko igice cyo mu buraruko bw'iyo ntara kiza gisinzikajwe bikomeye n'inzara. Ingingo ya Israel yo kugara igice cya Rafa imfashanyo zigenewe abanyapalestina baho zacamwo yafashwe amasaha makeyi inyuma yo kumuguha Hamas ku munsi wa mbere utangaje ko wemeye amasezerano yo guhagarika ingwano na Israel. Amasezerano yashikijwe n'ibihugu vya Misiri na Qatar. Yamara Israel yamenyesheje ko ayo masezerano atubahiriza ibintu bikomeye yasavye. Prezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden ku munsi wa mbere yarasubiye kugabisha umushikiranganji wa mbere wa Israel Benjamin Netanyahu amubuza gukora ibitero by'inteko zigwanira ku butaka mu gisagara cya Rafa. Hari nyuma yuko Israel itegetse ko abanyapalestina ibihumbi ijana bava mu bice by'ico gisagara.
Harakoze mugenzi wacu Fidel Niyonga ukora amakuru yaduteguriye akabaheje kudushikiriza. Ayo mwumvise n'ayandi mushobora kuyasanga kandi kuri wezi itatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com, adresse ya YouTube yacu, Instagram, Facebook na X ni VOA radio yacu. Mukanya tuja mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika. Mu Burundi amashami atandatu yigenga yitwariye u Rwanda muri sentare y'ibihugu vya Afrika ka y'ubuseruko. Ivyo bihugu bisangiye ino nkuru duraca twigaruka ko handi hato ariko imbere yaho tubanze tuje mu gisata co kunguruza abantu n'ibintu. Bamwe mu banyeshuri biga amashure shingiro nayo inyuma y'ishure shingiro ari kure yaho baba bavuga ko bafise ubwoba ko uno mwaka bashobora kunanirwa mu vyigwa kuko babura imiduga ibunguruza bivuye ku bukene bw'igitoro bwibonekeza mu gihugu cy'u Burundi. Inkuru ijwi rya Amerika yateguye ice ku bakunzi bayo mu Burundi mu isomerwa na Thierry Ndayishimiye.
Muri kino gihe kwiyunguruza mu Burundi si gikorwa coroshe yaba amasitasiyo ya lisanse n'imodoka ntibigira igitoro mu mabarabara hatonze imirongo miremire cyane y'imodoka zirondera igitoro hamwe n'imirongo miremire y'abantu barindiriye imodoka mu gihe abamagara yakundiye bari kubagenda n'amaguru bagiye mu bikorwa byabo bya misi yose igihe cy'isaha 11 z'agatondo hamenyerewe ko abantu benshi baba bari ko baraja ku buzi nta bisi yunguruza abantu ubona mu ibarabara kubo torohera kugenda n'amaguru ku mvo zitandukanye aho buririra bisi hari ndwano n'induru umwe wese agwanira kurira bisi ngo arabe ko yoshika yagiye aha ni ku gituro c'amabisi yunguruza abantu abakuye mu gisagara hagati abajanye mu Kanyosha Musaga Kibenga n'ahandi eje igihe c'isahindwi hiza umurango abantu bariko baranigana bagwanira kurira habisi mwihashitse ibiciro byo kwiyunguruza hamwe n'umuduga ashinga ibyo yishakiye Muri ayo masaha nyene ku gituro c'amabisi yunguruza abantu ba Kamenge Kinama Marambya n'ahandi hoho birenze kuba umunigano ababyeyi bibungenze n'abafise abana ntibabona ico bakora ngo bakure abana ku zuba kuri iyi bisi bonetse abajeje umutekano wo muri ico gituro hamwe n'abapolisi bariko bagerageza gufasha abantu kurira ariko barengewe niko kwaduka bakubita abantu abana bariko bararira mu gihe ababyeyi babo barondera uko bava muri ico kibanza Aha naho dufashe ibarabara ha nimero zitanu rute nimero 5 ibarabara rija mu ntara ya Cibitoke turi mu modoka ya Yasi minibisi igenewe gutwara abantu 18 ariko tuyirimwo turi abantu 29 igiciro citike cagwijijwe kabiri n'akarenga naho biri uko abayirimwo baridoga ariko bakemera uko bapakiwe
turashuta maguru siyaso
mu modoka no gukunda yatwegeranye n'iyica
Tano batano.
Yigan sao. Mama nawe yigan zehino.
Za kubera iki baduka umuntu umuntu abatanze amafaranga ngano.
Eh, none tugire.
None uko fataye jiru.
Na fati ntebe banza.
Ngakura none kugara gute. Banza ubwo basitigi. Mama hage na fetge.
Aguruke.
Aguruka.
Ubajije abo banyongize modoka igituma bakora ibyo bakubwira ko atakundi bokora mu gihe n'ugize imana akaronka kuri gitoro iritiro ni nusu ubarigura ibihumbi 20 yarenga haba kubanyagisagara ca Bujumbura n'abaja mu ntara hagati batashimye kuvugira kuri mikro z'ijuru ry'Amerika bose bibaza ingene bigiye kugenda mu buzi bwabo bwa mitsi yose basaba leta gukora ibishoboka byose ikagarukira umunyagihugu muto ukabanyagihugu nka bose batabona iyo biva niyo bija nuko bigiye kumera niko nabashinga amateka babibona uyu ni Abel Gashati mu Kigobe icegera cha kabiri cy'umukuru w'inama nshinga amateka abaze umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi Lieutenant General de Police Gervais Ndirakobuca kwikena gy'igitoro
uno munsi imbere y'abashinga amateka n'abakenguza amateka tuve ngaha mu Kigobe tujaho kwibarabara aho usanga aha mu gisagara aho wajabuka ngaho ibubanza aho waduga ruguru uno munsi ugasanga iyi miduga yose yahora ifasha igihugu aha mvuga ibi biduga binini binini bitabizana bidandazwa aha mvuga iyi miduga yunguruza abantu yose ugasanga imaze indwi ku ma station irindiri igitoro kwa tubimaze mu minsi n'ukuri twumve mbega bijahe mbega bizogarukira he mbega bimeze gute iki kibazo kijanye na karubira kuko nico gica gituma nibindi byose bica bigorana
Nawe mwishura agira ati
Nikibazo tumazemwo imyaka 2 canke irenga kwiburaje igitoro je ngumushikira nganje wa mbere ngaha ntanyishu nzana ibazo by'igitoro kugira bitore inyishu inyishu rukumbi yuko iki kibazo gitore inyishu nuko turonke ibyo dushora dukora nk'amadovize yo kurikura ivyo vyankenegwa igitoro n'ibindi vyose biva hanze
kuri iyo nyishu abanyagihugu bavuganye n'ijwi rya Amerika batashimye gutanga amajwi yabo bavuga ko atakundi bogira kubgabo ngo bigoye bikiriko mu gihe umuntu abura bisi imwunguruza agataha n'amaguru yashika imuhira agasanga n'amazi yo koga hari yagira ngo yivuna kanyota kububare naho bakamubwira ko atabinyobwa bihari basaba umukuru w'igihugu guhagurukira ibyo bibazo hagatoga umuturama kwiyunguruza bigasubira nkuko byahoze
Thierry Vandayishimiye urakoze kudusomera iyo nkuru twateguye duciye ku bakunzi bacu mu Burundi turaguma muri ico gihugu integuro y'itegeko rigenga umwuga wo kumenyesha amakuru yemejwe ijana ku ijana n'abashinga amateka ijana na cumi na babiri b'u Burundi muri integuro y'itegeko aho gupfunga abamenyesha amakuru bakoze amakosa atandukanye y'umwuga bazohora bacibwa ihadabu inkuru tubaza Désiré Hatungimana
integuro y'ibwirizwa rimaze igihe kinini idahinyanyuwe no musi rero abashinga amateka muri henyo kandi muyemeje ijana ku ijana
Umushikiranganji wo kumenyesha makuru Leo Kadinda Chaisaba yasiguriye abashinga amateka ibikuru bikuru biri muri iyo nteguro y'ibwirizwa ahanini rije kugira rijane n'ibihe igihugu kigezemwo aho gitegerezwa kugira hamwe n'ibindi bihugu vya mu karere ka Afrika y'ubuseruko
guhanisha amande ivyaha bimwe bimwe bikogwa mu mwuga wo kumenyesha makuru umuntu atarinze gufungwa aha twovuga nk'ibitutsi kudodobereza umuntu gutyoza kubesha n'ibindi
Umushinga mateka Jean-Claude Kwizera wewe abona ko kibazo cy'abamenyesha makuru atamuti gitorewe kuko asanga mu Burundi harabahanwa bivanye nuko ivyo bavuze bitahimbaye umutegetsi runaka yasavye umushikiranganji umuco ku mpungenge ziwe onohabe
nuko mbona yuko hariho atabwigenge buryo kumenyesha makuru nkuko bikwiye kuko turiko turabona abamenyesha makuru rimwe na rimwe bapfungwa kubera inkuru bashobora kuba batanze ivyo rero bikaba byerekana ko abamenyesha makuru bashobora kuba hari icyo badashika ko mu byo bakeneye ku mu byo dukunda kumva cyane cyane bavuze amakuru adashimisha bamwe n'abandi bagirizwa ko habaye atanasikirira arasubitete mbega none ibisati bihe umenyesha makuru ategezwa kwisunga kugira ngo avuge amakuru nawe vengo yagirizwa kintu cyako dukunda kumva
Umushikiranganji Ndacayisaba yamwishiye muri aya majambo.
Aha novuga yuko igitegeko rije rifasha navuze ko rije rifasha kuri kategori y'ibihano zohabwa umujurnaliste ku bintu kanaka. Mugabo Solanex kubipako akoze ayandi makosa bizohanwa n'ibindi. Ni ukuvuga n'ayandi mategeko yarahasanzwe.
Alain Majesté Baringa umenyesha makuru yakoreye imenyesha makuru bitandukanye haba ivyandika canke ama radio arashimiye iyo ntambwe amenyesha ariko ko mu gihe urwego rujejwe kugenzura ibimenyesha makuru uko bikora sense rugizwe n'abanyepolitike ishigwa mu ngiro y'ivyemejwe rizogorana cyane
nitegeko abantu bari barindiranye igishika kuko twari twamye dusaba ko umumenyesha makuru atohanishwa igihano cy'umunyororo kuva kera yegurira giyeho hasigaye ko rija mu ngiro kuko ikimba ikibabaje nuko amategeko mu Burundi ariho meza mugabo ntaja mu ngiro ategeko wemeje jana kwijana ubwa mbere reka twindirizo je mu ngiro mugabo icyonzi cyo nko muri Afrika no mu Burundi wacu amategeko ariho meza mugabo ntaja mu ngiro
mu Rwanda rw'abamenyesha makuru IBJ barashimiye ntambwe igisata cyo kumenyesha makuru kigeze ko Alexandre Niyunge ko arongoye IBJ akabona ariko ko hakiri byinshi byo gukosora
ibyo ni ibintu byiza cyane ni ibintu twasavye kuva kera twaharaniye kuva kera nuvuga mbere ni hari habayeho no gusubira inyuma kuko itegeko ryo mu 2023 ryarisanzwe gemeza iyo ntumbero twovuga neza rero yuko uno munsi ni vyiza ko abantu bikubisa gashi kugira ngo koko amategeko ajane nibihe tugezemo
iyo nteguro y'ibwirizwa yemejwe izoca ishikirizwa umukuru w'igihugu kugira ayitereko igikumu ihinduka ibwirizwa bishitse mu gihe uno munsi hari abakenyezi babiri bamenyesha makuru bafunzwe Floriane Irangabiye na Sandra Muhoza amashirahamwe y'abamenyesha makuru akizera ko bazoca batezurirwa kuko basanga atakindi bazira atari umwuga wabo integuro yemejwe ije guhinyanyura ibwirizwa ryo mu mwaka 2018 iryo bwirizwa ryateganya mu kigabane cy'umunani ingingo ya 76 kw'inkuru canke ikiganiro gikozwe ku radio ibibazwa mu gihe habaye amakosa umenyesha makuru yakoze iyo nkuru canke icyo kiganiro n'uwaterereye barakurikiranwa ingingo ya 77 nayo ikamenyesha ko ikigo sense gifise uburenganzira bwo kugabisha canke guhagarika ikarata y'akazi umenyesha makuru canke uburenganzira bw'ikimenyesha makuru igihe bigaragaye ko biciye kubiri n'amategeko. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Desire Hatungimana, urakoze. Mu Burundi kandi amashami atandatu yigenga yitwariye igihugu cy'u Rwanda muri sentare y'ibihugu vya Afrika y'akarere ka Afrika y'ubuseruko ivyo bihugu bisangiye. Amashirahamwe yagiriza u Rwanda uruhara mu gitera avuga ko umuhari w'abarwanyi ba Red Tabara bagwanya ubutegetsi bw'u Burundi bakoze mu Gatumba mu mpera z'umwaka uheze. Ico gitero cahitanye abasivile 20. Umenyesha makuru Pierre Claver niyo nkuru arafise ibindi kuri no nkuru.
Amashirahamwe yitwariye u Rwanda muri sentare y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko ni Forikone F, Akopa Burundi, Rige Izere Ntiwihebure, ONLCT Weton Frere, Piske Burundi n'irindi ryitwa abana bacu mu mvunyapfunyo aba. Ikirego cashikanywe muri iyo sentare mu kwezi kwa kane guheze. Urwandiko rw'ikirego Ijwi rya Amerika rya Ronse ruvuga ko ayo mashirahamwe atandatu yitwaye kuko kubwayo igihugu cy'u Rwanda cahonyanze amasezerano agenga uwo muryango mu vyerekeye umutekano. Ayo mashirahamwe afatira ku gitero umugwi Red Tabara uregwa ko wakoze mu Gatumba mu kwezi kw'12 umwaka uheze kigahitana abantu barenga 20. Mu kirego cayo ayo mashirahamwe ashimangira ko u Rwanda arigwo ruhaye indaro umugwi w'abagwanyi Red Tabara wemanze ico gitero. Ku izina ryayo Gerard Hakizimana arongoye Forikone F rimwe muri ayo mashirahamwe yasiguriye Ijwi rya Amerika imvo y'ikirego.
Iyo bihugu bikwemereye yase birafise amategeko n'amabwirizwa abigenga ntibyategeza ariko hari igihugu gifasha imigwi y'iterabwoba kugandagura abenegihugu mu kindi gihugu batekanye byaje mu kamuzi ko bijya muri bya byaha ndengera butungane bimwe twita crime contre l'humanité bitegeza kubana neza bikabana byisunza amategeko bikabana byubahiriza gatakazi na muntu.
Ijwi rya Amerika ryamubajije niba ayo mashirahamwe yarakoze amatohoza yimbitse nawe atwishura ko ariyo bashingiye ko mu gusabira indeshi y'akababaro abacitse ku icumu muri icyo gitero zigera ku miliyaridi zitatu z'amadolari ya Amerika na yarenga miliyaridi 900 vy'amarundi.
Amatohoza atari make twakoze nyuma y'ubwo bwicanyi turabona uruhara u Rwanda sentare tafise ibyo twayisabye na cyane cyane guca amande u Rwanda no kugwihaniza tafise ibyemezo bitari bike twashikirije sentare twibaza ko rero sentare izo zikabikorera ko kugira ishobore guca urubanza ruha iteka kirimo muntu.
Ijwi rya Amerika ryaronse urwandiko rwerekana ko urubanza rwakiriwe na sentare ya EAC kandi ko n'igihugu cy'u Rwanda camenyeshejwe ko co kwitegura kwitaba igihe sentare izo sasira. Urwandiko twaronse rwatewe ko umukono na Nicola Ntarugera umuhanuzi mu biro vy'umushikizamanza mukuru wa Republika y'u Rwanda aburanira leta y'u Rwanda mu manza muri iyo sentare. Icegera c'umuvugizi wa leta y'u Rwanda Alain Mukurarinda yatangaje ko ico kirego atashingiro gifise kuko umuhari Red Tabara wakoze igitero ku Burundi atahuriye n'u Rwanda. Kuri uyu wa mbere Mukuru Rinda yabwiye kimwe mu bitangazamakuru bikorera mu Rwanda ko ico kirego atabwo bagiteye leta avugira.
Ubundi ujya mu rukiko nkaruriya navuga mpuzamahanga iyo warangije imanza mu nkiko z'imbere mu gihugu deja aho ngaho harimo ikibazo ko dufite inyandiko Perezida wa Repubulika y'u Burundi na chef d'état major bashyizeho umukono imbere y'abandi bakuru b'ibihugu bo mu karere bemeza ko Red Tabara iba muri Kongo. Iyo yonyine nuwayihera avoka hano ati ngiye bati tugukira ko abantu byo kuburana uriya rubanza akagenda afite iyo nyandiko akagera mu rukiko aho barize iyo nyandiko bayibirindura bati
umuhari Red Tabara wemanze ico gitero nawo wabwiye Ijwi rya Amerika kwizo manza ataco zibabwiye. Abo bagwanye bifuza ko imbere y'iyo nzira hokogwa amatohoza yimbitse kuko bahakana ibitigiri vyabo bishe. Patrick Nayimana avugira uwo muhari.
Twebwe amatohoza yigenga dusaba kandi tuvuga n'amatohoza yokogwa n'umugwi utandukanye n'iyo migwi ihabwa amategeko n'abasirikare yabwa amategeko n'abo mwiperereza byumvikana ko utobugizwe n'abarundi gusa dushaka umugwi twumvikanyeho woshigwaho n'amakungu
ingingo ya 27 na 33 z'amategeko agenga umujyango wa Afrika y'ubuseruko ziraha ububasha amashiramwe yigenga canke umuntu kugiti ciwe kwitwara muri sentare y'uwo mujyango yamara umushingwa manza Dieudonné Bashirarishize yama aburanira imanza zitandukanye z'amashiramwe yigenga muri yo sentare yabwiye Ijwi ry'Amerika kwizo manza zisaba ukwitonda no gukora amatohoza ahuriwe ko na bose kandi atahoye gamiye wewe hari byadashira ko amakenga
atari leta yo biri kwiyavugiramwo kugira ngo yerekane ko abanyagihugu mu Burundi boba bariko baritwara kandi ari leta iri kuyabikora umuntu ariko aranibaza yo kwibaza ati igihugu cari kwitwara ubwa mbere n'ishiramwe ryo mu Burundi cari kuba igihugu kiye cari gushobora kuba igihugu c'u Burundi kubera igihugu nico gitegerezwa gukingira abanyagihugu bacu mu gihe batabishoboye no kuvuga yuko inzego z'umutekano zifise ahantu zananiriwe hanyuma ikindi gihugu umuntu yashobora kwibaza ni igihugu abantu baje bavamwo bagasubiramwo igihugu ca Kongo gihana urubibe na Gatumba.
Leta y'u Burundi yatanguye inzira y'ubutungane kubwicanyi bwo mu Gatumba mu kwezi kwa kabiri uyu mwaka aho bwasohora imitayi impoza makungu yo gufata abarongoye umuharire detabara imbere yaho mu kwezi kwa mbere hari hafashwe inzira z'imigenderanire mu kugara imbibe zose ico gihugu gihana n'u Rwanda igihugu u Burundi bwagiriza gufasha umuharire detabara yamara u Rwanda rwamirira kure iyo mvugo ya leta y'u Burundi. Pierre Clavini inkuru kubwijwe rya Amerika.
Inkuru yo mu Rwanda imbere ko duca dusezerana umuryango wa nyakwigendera Sinapol Rwigara wafashe ingingo yo gukomeza kwitabaza ubutungane ni nyuma yuko sentare yanse kwakira ikirego cyo gutesha agaciro ca mundara amatungo y'uwo muryango Eric Bagirubusa.
Iyo cyamunara yabaye ku itariki ya 26 z'ukwezi kwa kane uyu mwaka ikomeje kuba intandaro y'impaka hagati y'umuryango wa nyakwigendera Sinapol Rwigara na banki y'ubucuruzi ya Equity Bank yakoreshejwe n'umuhesha w'inkiko Vedaste Habimana ku mutungo uherereye mu Kiyovu cy'abakire mu karere ka Nyarugenge. Abunganira bo kwa Rwigara aribo umunyamategeko Gatera Gashabana na mugenzi we Pierre Ruberwa nibo bari batanze ikirego bavuga ko umuhesha w'inkiko yayikoresheje mu buryo bunyuranije n'amategeko kandi ko na nyirubwite Adeline Mukangemanyi Rwigara atarari mu gihugu. Abo banyamategeko bakavuga ko banki y'ubucuruzi ya Equity Bank yasabaga kugurisha umutungo wo kwa Rwigara nta masezerano y'umwenda yagiranye n'uruganda rw'itabi rwa Rwigara Premier Tobacco Company Limited PTC mu mpine. Ni mu gihe umuhesha w'inkiko Habimana uhagarariwe n'umunyamategeko Ari Pierre Munyangabe yatanze inzitizi yo kutakira iki kirego. Urukiko rushingiye ku mategeko arebana no guhagarikisha ndetse no gutesha agaciro cyamunara rwasobanuye ko umuntu wese ubifitemo inyungu ashobora gusaba kuyihagarikisha igihe gukorwa mu buryo bunyuranije n'amategeko. Rwavuze ko umucamanza c'urubanza ku kirego yaregewe. Urukiko rwasobanuye ko nta muburanyi ushobora guhindura ikiburanwa ababuranyi bombi batabyemeranijweho. Rwavuze ko ikirego cyatanzwe na Mukangemanyi Rwigara gisaba guhagarikisha cyamunara. Umucamanza yavuze ko atari guhindura ngo asabe gutesha agaciro cyamunara itari yakabayeho. Ashingiye kuri izo ngingo z'amategeko umucamanza mu rukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge umutungo kwa Rwigara uherereyemo yavuze ko nta nyungu Mukangemanyi Rwigara agifite yo guhagarikisha cyamunara kuko yarangije kuba. Yavuze ko inzitizi y'umuhesha w'inkiko Vedaste Habimana ifite ishingiro kandi ko ikirego cyo kwa Rwigara kitakiriwe ngo gisuzumwe mu ngingo zacyo. Umucamanza mu rukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge yibukije ko Mukangemanyi Adeline Rwigara ashobora gutanga ikindi kirego gisaba gutesha agaciro cyamunara. Ni cyamunara yakozwe ku nyubako ya kwa Rwigara yagurishijwe amafaranga abarirwa muri miliyari imwe na miliyoni zisaga 116 z'amanyarwanda. Hishyurwaga umwenda wa miliyoni zibarirwa muri 349 z'amafaranga icyahoze ari banki y'ubucuruzi ya Cogebanki ivuga ko abo kwa Rwigara bayibereyemo. Ni mu rubanza batsinzwe mu 2021 mu rukiko rukuru rw'ubucuruzi. Uwo mwenda ukomoka ku nguzanyo Rwigara yatse mu 2014 atarapfa. Iyo banki ya Cogebanki nyakwigendera Rwigara ni umwe mu banyemari bari bakomeye bayishinze kugeza ubu yamaze kugurwa na Equity Bank. Umunyamategeko Pierre Ruberwa umwe mu bunganira umuryango kwa Rwigara yemereye Ijwi rya Amerika ku murongo wa telefone ko amaze kubyumvikanaho na mugenzi we Gatera Gashabana ndetse n'abagize umuryango wa nyakwigendera Rwigara bagiye guhita batanga ikirego gisaba gutesha agaciro cyamunara. Ubusanzwe iki kirego gitangwa mu gihe kitarenze iminsi 15 uhereye ku munsi cyamunara yabereyeho. bisobanuye ko basigaranye iminsi 5 gusa kuko hashize iminsi 10 cyamunari baje. Abo kwa Rwigara bakomeza kumvikana bahakana bagatsemba umwenda Equity Bank ivuga ko bayibereyemo. Bashinja ubutegetsi gukomeza kubagerekaho imyenda bugambiriye kubambura utwabo. Eh, bagira ubusaye ijwi ry'America i Kigali.
Ijwi ry'America no ngari yo duce dusozera makuru no mugoroba. Mwakoze kudutega biri Nadia Tahana ingenieur habaye kumwe muhinga bw'ivyuma bakoze kuri micro yari Diane Ninahazo. Amakuru yari ahagarikiwe na Frederic Nkundikije. Ekipe no mugoroba tuyike banwe tuyifuriza ijoro ryiza mubanye no muvyanyu.